imwumva n'ijwi rya Amerika. Ni kuri FM jana zine n'ibice bitatu twumvikanira mu Rwanda nayo mu Burundi mutwumvira kuri FM 99.9 na FM 95 n'ibice bibiri turabara mu kije cyuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi w'Imana itariki 20 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2017 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana hano ni Washington DC nkaba ndabara mu kije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba
agiye gucya baramfata nagiye mu isoko ngiye gusora ku murenge aho bita muri Rwanda Revenue bahita bagana ndi barundi bavuga ngo turi mbonera kure niba turi mu cyaro cy'u Rwanda tudafite ibyangombwa bigaragaza ko turi mu nzu ubwo turi mbonera kure
uyo numwe mu barundi 47 birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda cyo ku munsi wa gatandatu asigura impamvu zatumye birukanywa turanagaruka mu ikoraniro ryahuje urwaruka rw'imbonera kure w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi bikaba byabaye cyo ku munsi wa gatandatu nyene ni mukanya Radio Ijwi rya Amerika abarundi bakomeje kwirukanywa mu gihugu cy'u Rwanda abagera kuri 47 bakiriwe n'igipolisi ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu bavuga ko bahotewe mu gasho ko mu karere ka Kirehe aho bari bamaze hagati y'ukwezi n'igice n'amezi abiri bafungiwe bavuga ko bazize umwikeko wo gusuma urusaku inkuru irambuye mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze niwe ayidushikiriza
Abarundi birukanywe mu Rwanda kuri uyu wa gatandatu bakiriwe ku mupaka n'uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko bazize umwikeko wo kuba abasomyi b'urusaku
mva mu karere ka Kirehe mu Rwanda bari badufungiye ahantu bita transit ahantu ku mupaka ugabanya u Rwanda na Tanzania tumaze mw'amezi abiri twaje kwituma twambaye ubusa tukagendesha dupfukamye tugendesha urupfukamiro icyo twita mu Kirundi amavi ubwo bakagenda badukubita inkoni badusunaguza ngo turimbona kure ngo twaje kune iki gihugu
nageze mu Rwanda mu 2002 ha ejo ndi mu kwezi kwa gatandatu ku 14 nageze gucya baramfata nagiye mu isoko ngiye gusora ku murenge aho bita muri Rwanda Revenue mbona bantwaye ku karere kaho ka Kire ngezeyo bahita bampakira imodoka bamvuga ngo bantu babo bita transit bahita bagana ndi barundi bavuga ngo turi mbonera kure niba turi mu cyaro cy'u Rwanda tudafite ibyangombwa bigaragaza ko turi mu nzu ubwo turi mbonera kure
ikigaragara nuko ku mitwe yabo hari imishyatsi y'imimerero ivanze n'imiburu bavuga ko bafungura nabi bakimyesha mu buryo budakingira amagara yabo
kujya nabo bareba yafu yahoze irimo ibintu bimeze nk'ibirangiti akariyo baduha igice cy'igikombe mu gitondo saa 3 ku mugoroba saa 10 igice cy'igikombe cy'ibigori
abantu 10 babo gusesha ugwendera umwe
ni na Jekesi bakundaga kubogosha baguraga inzembe nk'iyo haramukabonetse nk'umuntu bafashe bamwaka amafaranga ya bujinu igihumbi muri ayo mafaranga igihumbi hakavamo mwa amafaranga yo kuguramo inzembe zo kogosha abandi baba baje bakabogosha nta muntu wabagamo nta mushatsi yo wabagamo nta mushatsi bagakuza bakagukubita kubera ko nogosha nk'abantu harye banyiniraga nk'agakoma nk'umuntu anyweye ibikombe agakombe kamwe bakama nk'akandi gakombe tukaba tubiri twigikoma mu gitondo nta kindi gihembo kindi ubwo nyene nitanga nko muri bagenzi bane nkavuga ati ubwo haje itegeko reka umushatsi nkubakure kubera ko mbize
aba barundi bavuga ko bakora ubuzi butandukanye bamwe bakavuga ko bari bamaze no kwiteza imbere naho biri uko ntacu batahukanye
je na ifite uruganda rw'amandazi aho bita ku murindi murenge wa Ntasho na ifite inzu zitatu inzu imwe ifite murenge wa Musaza irindi inzu ndayifite murenge wa Mushikiri irindi inzu ariho mfite uruganda mu murenge wa Ntasho aho bita ku murindi mu rwagati mu mujyi waho niho bamfatiye ngiye gusora ibintu byose birasi ntanu neza sukuna n'imyenda namba niguriye muri gereza nyenda yituma nk'abantu ariko nta kindi kintu na kimwe nzanye nta na kimwe nta kintu na kimwe nzanye nze guca nyine gukomeza
nagiye mu 2010 nakora akazi ko guhinga bakama nkahinga tukagabura ibyo bamare nkagurisha ugana ibintu byose ntayo yunje gucya
muri abarundi hari abavuga ko bafashwe mu gihe bari bamaze kwigira inama yo gutaha imbere yo kwirukana
nafashe ingingo yo gutaha muri 2015 ngeze za gahara ngiye kwambuka bahita bambwira ngo ntabwo bishoboka ngo uri umurundi ngo ntabwo washobora ngo kujya iwanyu gusubira inyuma ngo usubire ngo mu Rwanda ngo nago twavyemera baba banshubijeyo
nari natase ku itariki 13 z'ukwa karindwi noneho tugeze ku mazi n'undi mugabo yitwa Paul kubera we yari afise igiturufu inkera gutabara ziradufata byabanza ziradukubita ubundi zituzanye bahita baratuze na nyine aho kumva ngo ni transit center ubwo nayo ndahamaze ukwezi
Abo barundi birukanywe mu Rwanda kuri uwa gatandatu baturuka mu ntara zitandukanye z'uburaruko bw'u Burundi cyane cyane mu Yinga na Kirundo bemeza ko hari n'abandi basigaye mu gasho aho bahora abafashwe nabo bafise ibyangombwa by'impunzi basubizwa mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe uko ari 47 bakiriwe n'igipolisi baraye barekuwe bataha iwabo n'amaguru inyuma yo kumvirizwa n'igipolisi tubibutse ko uburongozi bw'intara ya Kirundo bumaze kumenyesha ko hakenewe aho bakirira abantu bahunguka canke birukanwa ibyo byofasha ko abo barundi baronka aho barindirira mu kuronka ingene bashikanwa iwabo nk'uko bimaze gushikirizwa na buramatari w'intara ya Kirundo Melchior Nankwahomba mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze Jean Bosco Ndarurinze hejo ku munsi wa gatandatu nyene urwaruka ruhurikiye mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi rwaragize ico bise kwereka inguvu amakungu ibyo bikorwa byakoranije imbonera kure zaje ziva mu ntara zose z'u Burundi byabereye mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi mu menshi makuru y'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana yari yahishikiye
Ayo niyo majambo yagumagaruka mu biro by'imbonera kure byabaye ku rwego rw'igihugu mu gisagara cha Gitega ni birori byatangujwe n'urugendo rw'amaguru kuva hitwa ku giti cyo hagati gushika aho bita kuri place kubira metero 7 ufashe barabara iva mu gisagara cha Gitega rija mu ntara ya Murambi nikoranira hanini byaranzwe n'ijambo rirere ryavuzwe na Ivarice Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD aho yatanze intumbero nshasha y'uwo mugambwe muri iryo jambo yavuze ko kw'Imana ari byo bizotuma mu Burundi buba iparadizo aho yasabye imbonera kure kuba aho batavuga rumwe bagahurira ku murimo
abari mu mugambwe CNDD-FDD n'abatarimwo mubengenge mubasubize neza ku murongo Imana ikunda ubu nimusubire kuzoza kumuraraba n'ibyamoko ubu harageze ko turabana tuvuga tuti tuje mu mana tuje mu bikorwa Imana ikunda twubake igihugu cyacu gushika uri zo bishuka nagira ndababwire mugakurikiza iyo mpanuro mu myaka itarenga itanu Uburundi buzoba bwabaye nk'iparadizo hatuzaba dufise amahoro kuko nitwe tuzatwara yirondereye kuko amahoro ahera kuri twebwe nyine ntihagire uzoba ahenda bagomba kuzana amahoro mu Burundi abarundi nibo bizana amahoro mu Burundi kandi twarahamagaye Imana wa amahoro agiye kuboneka mu Burundi
Ivarice Ndayishimiye yasabye abarundi bahunze gutaha aragira nicyo avuze ku biganiro bihuza abarundi
ndabasabye mwebwe uwo bafise inshuti wese amubwira ati tahuka uze tuzimarire kuko n'ibyacu twasaza ari setani yatwinjiyemo ndababwire umwe wese arafise inyungu ziwe ninde afise inyungu z'uburundi kurusha abarundi nyine nagira jewe ndabivuge ndabisubire ku byerekeye ibiganiro twebwe abarundi twaraganiriye ibyari biduhanze twarabihejeje uburundi buratekanye buri mu mahoro ubu icyo tuganira ni igiki nicyo bita mu cyongereza how to move forward dutera iyindi ntambwe gute ibyo nibyo bita ibiganiro by'abarundi tucuri ku mutwe hamwe tukiga ingene duteza imbere igihugu cyacu
umunyamabanga wa CNDD-FDD yanavuze urwaruka rw'abarundi ruje kuminuza amashuri yabo mu bihugu bya buraya bagaheza bagaherayo
akatandura umudokitere mwiza cyane ukaza kwiga i buraya babonye uri injabwenge bagatabwira ngo igumira tuzoguhemba menshi hanyuma rero natwe bwa bwenge buke tugaca twigumira ngo turosara amahera menshi ndababwire ntaho uzokutungiye utagira igihugu yonetwe na nyina wiwe arima mu gihugu akajya ibyo kurya by'igihugu bamutangira minerevare leta iriha amahera araduga gushikashika ajya kwiga i buraya leta iriha bursa nagira nkabwire rwaruka mugiye hanze ngo ngiye gusuma ubwenge mamugiye gusuma usuma n'abatahana ubundi atahanye nawe yagiye gusuma tutangure kurondera ubwenge burya bumenye tuwushyire mu bwenge bwacu hanyuma twubake igihugu cyacu
umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yanavuze kugaruka gw'imbonera kure gwize gwibaza ko kuba mu mugambwe byo tuma ronswa akazi
cyane bizizira babwira ngo yitarire mwana uzoronka akazi ngo bazongo mwize kugira ngo murema akazi nimwize kugira ngo mushe gusaba akazi ubu rero nimwigira inama umuntu weza zikoriza amashuri agira akaruka gato ya akazi abantu babiri buto ntazoyerekane ko yize ibi ndabibasaza ubu rero n'igihe cyihinduka
Muri ivyo birori habonetse abaserukiye imigambwe iri ku butegetsi mu bihugu vya Tanzania, Sudani y'Epfo na Sudani ya Ruguru, Chad, Turkiya, Congo Brazzaville na Congo iharanira demokarasi n'igihugu ca Cameroon. Abo bose mu majambo bashikirije kwa rugushima ibikorwa vy'imbonera kure, aho bavuga ko imbonera kure zigiye kuba akarorero kugaruka kw'imigambwe baje baserukira. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Arakoze Fidele d'Antoine tukiri mu Burundi kandi baragabisha banki ko banki ko bagiye kwitura ubutungane abona bona abakozi barenga 70 baherutse kwirukanywa niyo banki bayagiriza kubirukana hatisuzwa amategeko Fidelite ishatse ni wadushikiriza inkuru
Ku munsi wa kabiri w'indwi heze niho abakozi basezererwa n'umukoresha wabo abo bakozi bahisemo kwitura ubutungane kugira ngo batunganyirizwe kuko bavuga ko barenganijwe n'umukoresha wabo Ecobank wikiti cyo kugabisha Ecobank bagiye kwitwarira mu butungane ryagiye habona kuri wa gatanu abo bakozi bamenyesha yuko birukanywe ku mvo zidafashe Matias Manirakiza yavuze ku izina ry'abo bakozi
Ecobank yatwandikiye atubwira yuko batwirukanye kubera imvo z'ubutunzi bafise ariko mu ikete hagati batubwira ko batwirukanye ahubwo kubera ibihe tugezemo bikoresha abantu bake bigakoresha ibyuma n'ubuhinga bwa technology
mu kiganiro bahari bamenyesha makuru kuri wa gatanu abarongoye Ecobank baremeza ko abakozi birukanywe ku mvo ziterambere y'ibanki yabo Desire Butwabutwa atwaye igisata cy'ubudandaji mu ibanki y'abanyafurika Ecobank
twabirukanye dukurikije amategeko twita licensement économique twitunganije gushasha kugira dushobore gukoresha uburyo bugezwe ubutuma dushobora gushyikira abanywanyi benshi bugurura amakonti yabo ku matelefoni batarinze kuza muri banki donc banki ifashe neza ifatiye kuri ubu buhinga tubaza yuko tuzotera imbere gusumba
ibyo nabyo abo bakozi birukanywe bavuga yuko bidahwanye n'amategeko
amategeko agenga igihugu aravuga neza ryare umukozi yirukanwa ku mpamvu z'ubutunzi byose biva mu ngorane ntibiva mu iterambere
mu gitabo cy'amategeko agenga abakozi n'akazi mu Burundi ingingo za 57 na 31 zerekana ryari umukozi yirukanwa mu kazi kiretse ko izo ngingo zivuga ibijyanye n'ubushobozi buke bw'umukozi mu kazi canke amakosa umukozi aba yagirizwa hatibagiye ibijyanye n'ubutunzi bufatiye ku ruhombo rw'ishyirahamwe ntavuga ko iterambere yishira hamwe ryoja mu mvo tukwirukana abakozi abakozi rero barenga 70 baherutse kwirukanwa na Ecobank bavuga yuko mu gihe irukanwa ryabo idahwanye n'amategeko umukoresha wabo ateza kubatekerera akabaha mbere n'ishumbusho ku ruhande rwa Ecobank abayirongo bavuga yuko abo bakozi bategekanywa gutekeregwa byongeye bavuga kandi yuko muri abo bakozi hari bamaze gutekeregwa ndetse abanasinye n'urwandiko rwerekana yuko ibanki ataco ibaheraniye abamesha makuru mu kiganiro cyamemeshejwe n'abarongoye Ecobank babajije abarongoye iyo banki inshuro zitari nke igitege cy'abakozi bamaze kwemera gutekeregwa mbere bakanasinye ko ataco baheraniwe yamaye ico kibazo nta nyishu kigeze kironka
inyishu ntibashobora kwitanga ubu kuko babandanye basinyishura
zimugeze kwibanga
mu kuza sinabanje kujya guhabwa ubu kuko hari aho nabonye ariho bari bari ubu bunya bashobora kuba basi cyangwa bakarenga tumeza kwemeje ni uko hari abariko barasi n'abandi batarasinya
naho biri uko abaserukira abakozi birukanywe bamenyesha ko ibyo by'uko hariho abamaze gusinya ko ataco ibanki baheraniye ari binyoma yamara baremeza yuko hariho umuntu umwe wenyene yasinye nawe nyine akaba yabitumwe nuko yigeje abuki mu mahanga nayo kumva se batajya gutora amafaranga Ecobank itayikanya kubatekerera abo bakozi bishura yuko batezwe umutego
naho yoba amahera 10 twoyatora baranse kurusinya kubera ubwo rwandiko rurasigura mu ngingo zayo za nyuma yuko uzoba yemeye gutora ayo mafaranga ataburenganzira na butoyi afise bwo kubaza mu butungane ico bakitagenze neza amategeko abivuga iyo umukozi umwirukanye ico umutekerera ukimuhuko kiri agishima canke atagishima hanyuma kwitwara mu nyuma ngo ntiwo mwandikira ngo yamwatse uburenganzira bwo kwitwara
ibanki y'abanyafrika Ecobank ikwiragiye mu bihugu 33 byo muri Afrika niyo mu gihugu cy'u Burundi Ecobank ivuga ko izubwira gatatu mu by'ubutunzi havuye amabanki ya Bankobu na BCB ubutaka bw'u Burundi yo banki yisanzwe ifise ibiro by'abanywanyi 11 muri ivyo ibishika 8 muri ano mango biramaze kugagwa I Bujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Ibwana yamumviriza ni radio ijwi rya Amerika I Washington DC bunaho ni mwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
Mina mbegu uri mu maki kudakoma
yo iminsi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu Honorable Sylvestre Vikondagara aseruki mugambwe Sanya Frodebu Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Eradebu hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe Pasem aho baje kurabira hamwe intambwe Burundi buteko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokrasi Terence Manirakiza ijambo ni rwawe
Faustin Ndikumana mwarakoze icigwa uno munsi mwugerageje kwiheza mubona aha mu Burundi byo biranga intwaro rusange ariyo demokrasi bigaragara nibihe haracara kazi kuko niyo tuko turumviza ama diskuru y'abana bariya hariyo nabashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa babona ko demokrasi iteguye amatora biheze demokrasi yavuga amatora gusa ibintu ugasanga arabibangiriye nabandi nabusanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane mukira amatora kugira ari byo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bya rukwe do opposition ugasanga harana bo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho mu kwenza karindi ne njovuga rero yuko ku ruhandi wa rwose haracari cyo guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko byemera mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko
mushiga mu
ngiye mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruharani kugira intwaro usangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora aba kubutegetse no muri opozisiyo urabona yuko hakira kantu gahari
tava tugaruka ko kumureka
ukabona baragahaze mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi irahari amatora mu Burundi araba opozisiyo mu Burundi ashobora kugira ngo ateje indi mugambo udahari utari muri utari ku butegetsi bya amayegalite droit de chance biranditse amategeko amwamwe separation de pouvoir amategeko hamwe baravuga ko ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivya verite publique navyo bakomatiko babihari mugabo umva ko hari mwizi ngo ngavuga ngo ndashobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahari ngene umuntu yo gateza imbere ayo naho ari bizamvyo bya spécialité de pouvoir civil et pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi nkari kuba ruba nk'inzego zimwe zimwe iziza ba procureur parke canke n'ibicu ugasanga hari akoresha igikenye kizanye n'ubusirikare ugasanga ruko barumva yuko demokrasi abatu bari hejuru rero n'ibintu byihinduye guhindura ingendo separation y'ubutandukanye ubutegetsi hoho nabo nabicagoranye hari abantu bashikisha gukoresha ubutungana bo muri executive hariho aba muri executive badashobora kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontorora kugira ikontorora ibikorwa byabo urumva mu ngendo haracariho ako gukosora
reka gukaza kumbere turazagagaruka ko tuzikura nka kumbere naho dufatira gaya ngo turabe icokugwa reka mpe ijambo honorable Bikorindagara muravye nabwe muri sa banyafrodebu no munsi ntambwe tugeze ko muri ibi muhinga yaje kutubwira terekana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi no munsi tugeze tugize hehe
murakoze umushinga ntahe Foster ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ibyerekana intwaro rusange kwimeze kuba ko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ibyo nibyo nanjye ndamushigikiye ibyo byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo gushikira ibyo ntuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya regle de la majorité abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opposition ibaho aho mu bisanzwe tweza kuba gutyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracyari ibintu byo gukosora urumva hone aho tugeze rero naho ngomba shike ibi byose yavuze ndavyemera niko byategerezwa kumera ariko siko byimetse n'ibyo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyi hari yitwa ko ari ngwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyi hari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugiye iraburabutswa
na buravuzwa gute ku mbure
buravuzwa gute n'ivyama byumvikana mu maradi urambatse urumviriza ho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca urabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambo ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyangwa bari muri MSD cyangwa muri Frodebu ibyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko atamigambwe myinshi iriho nuko umugambo uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopo mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagafuma hashyira ufite amashuri make nubwo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitasyo kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rugacu usanga utegeje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko wiyumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari
nubu nuko kumbere guserukira imugambwe mu biganiro byo ku maradio byerekana ko umugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kaba kakiye
ndakubwiye mu maradio yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bavyagiye ariko uba bayizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayi hari kera bumviriza iradio yitwa RP ya gose barayumviriza ubu ntayi hari awe n'izindi uzeza havuye urumva ro ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana kujya hamwe ugaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation abavyo nuko ubutegetsi buca bubyita ngo numugumuko ya nukwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabizi mbwa ugasanga biraburabuzwa baca bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama cyeno bahakaruro kamwe nk'ibyo by'inama warasabye inama twogira kuri Romeridia twari kuba mbe Hotel Source Dinir twari kwigira itariki 2022 turandika makete barateba kutwishura baratubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga amaye ubutumire ku bantu babanyacubahiye tubishyira 2029 twagiye kwigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo nibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho twitwazo twinshi bagira cyane hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshinga mateka nkenguza amateka ugasanga biciye hari
none ubundi umushinga mateka atizwa kuba akishimira ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
by'umugambwe iyo bitumbere mugabo arinda gutora kuri iki gihe kwa byumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wa yimwumvishije birakunda mugabo ngo guhe ako karuka kaka maramaze icyo gihe batora umuntu yari yabaye icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose wibyo ubisigura gute we ntumva ko ari intwaro y'intuza y'igikene donge ntibakiri n'amashinga mateka
abatuje umwana umwazi batanu basangira nawe wanze umubanyi wawe umeze
nkawe reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi mugira muti mugambwe wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokarasi
icambere nagira ngo tubane twumvikane nuko turiko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe twa turatera demokarasi niduhere 93 nivyo honorable bikorendagaza ati erega imigambwe myinshi uguhiganwa nibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyine nuko uvuga dutereza amashu nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti inzira
ya demokarasi
twagiye turatitara aha twagiye turatitara aha reka turabe ingene tutosura kandi gutitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri iyi myaka 55 hari ikintu bita stability urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kikaguma gitekanye no kuvuga stability aricyo bituma rero uriko urubaka demokarasi natwebwe turi imboneza utegereza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 61 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gataya kadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye nyagire rero umuntu aca yidohora ubutsinze ntibatsindeho n'ubutsinzwe ntibatsindeho burya rero izo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye
urakoze Terence murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ibya demokarasi mu Burundi barakoze nabo bariko baraduteka yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu nawe gutaha
cyari kiganiro nkurere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
radio hijwi rya Amerika turiko dusana basozera ibiganiro byacu byo kuri uyu munsi w'Imana ninaha rero tubisozerere mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro Innocent Kimenyi niwe yari kadufasha gutorokanya ibiganiro mwese aho muri mu mihana yanyu tuyifurize umunsi w'Imana mwiza ariko tubibutsa yuko ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika bibandanye.